radio Ijwi ry'Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriboneza nchuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu makuru yo kuri no saha. Mu ntumbero yo kugabanya imishamirano ituma umutekano muke hagati y'impunzi n'ababanyi, zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania zatanguye kuronswa inkwi.
Uyu munsi mbonye igitangazo ko none mbonye uko ingaho uno munsi none ndabashimiye mugo nuko bambaye agati kamwe tatoma rukwezi naye handi naho nahimye hanyuma isigaye navyo nuko ziba kumara turondera nk'imbabura nuko nocana kire kirisa.
Abo ni bamwe mu mpunzi ziri mu nkambi ya Nyarugusu batanguye kuronswa inkwi n'ishirahamwe SEMDO. Andi naho ari muri Ghana, icegera cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris uno munsi wa kabiri yatangaje igihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika. Aya makuru n'ayandi yavugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze neza mugume ku maradiyo yanyu. Duhere makuru ku yavugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Amnesty International ryatangaje ko ibihugu byo mu burengero bw'isi byirengagiza ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mu buseruko bwo hagati y'isi. Ibindi kuri inkuru ni Thomas Kamirundi.
Amnesty International yamuritse icyegeranyo cyayo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Irashima ibihugu bikomeye ko bifasha Ukraine mu ntambara Uburusiya bwayigabyeho, ariko irabigaya ko bititaye no ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu majyaruguru ya Afurika bihonyora uburenganzira bwa muntu, ikavuga ko ari ukubitiza umurindi muri ayo mabi. Urugero, Amnesty International iragira iti ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byihutiye kugururira amarembo abahunga Ukraine, nyamara ni murebe ukuntu byitwara ku bantu bahunga Siriya, Libani cyangwa Libya.
Kandi naho icegera cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris uno munsi wa kabiri yatangaje igihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika, igihe yashikiriza ijambo mu kibanza cyitwa Black Star Gate gihimbaza ukwikukira kwa Ghana inyuma y'uko yikukiye intwaro ya gikoloni. Fidel Niyongabo arabandanya inkuru.
Kamala Harris yatangaje ko icyo gihe gishasha kizorangwa n'ivyumviro bishasha by'abanyafrika. Yatangaje ko bazoshira ingufu mu bwenge, ubumenyi n'ivyumviro bishasha vy'abanyafrika kugira habiterambere nyakuri kuri uyo mugabane. Harris yavuze ko leta ya President Joe Biden izoshira imbere imigambi izotuma Amerika ikorana n'abanyafrika bari kumwe. Abandi bihumbi n'ibihumbi bakoraniye mu kibanza cibutsa ukwikukira kwa Ghana citwa Independence Square. Benshi barindiriye icegera cha Perezida wa Amerika Kamala Harris mu kiringo c'amasaha atari make aho bazungagiza amadarapo ya Amerika na Ghana. Bamwe mu bari bahari bari batumiwe mu rwego rw'umugambi werekeye imboneza z'abakiri bato muri Afrika, Young African Leaders Initiative, w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika. Vyinshi mu vyo Kamala Harris yashikirije yashimikiye ku vyiyumviro bishasha bifasha mu iterambere hamwe no kwishyiriraho imirimo yo kwiteza imbere. Vyari mu kigoro kiwe ko kwerekana ko Afrika ari kibanza abanyamerika baba abari mu gisata ca leta canke icabikorera ku giti cabo bakwiye gushiramwe imitahe. Ikintu Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yatangaje ko yizeye kubona inyuma y'imyaka itari mike Amerika yari imaze yarihojeje Afrika. Igihe yabonana na Kamala Harris ku munsi wa mbere, Akufo-Addo yaratangaje ko abanyafrika bifuza ko ibintu bihinduka.
Mu gihugu cha Kenya, imyerekano yo kuyemiriza leta yarabandanyije ku mugwa mukuru i Nairobi kundwi igira kabiri. Idonido kuri inkuru Frederic Nkundikije.
Abantu ibihumbi n'ibihumbi barihereje amabarabara i Nairobi ejo ku munsi wa mbere naho leta ya Kenya yari yatangaje ko iyo myerekano iteye kubiri n'amateka. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Raila Odinga yari yifatanije n'abakoze iyo myerekano mu gice cy'umuraruko w'umurwa mukuru Nairobi, aho imodoka zimugendanira zakurikiwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bamushigikiye. Yagiye arahagarara mu bibanza bitandukanye ashikiriza ijambo abanyagihugu asaba ko hoba ubutungane mu bijanye n'amatora hamwe n'igabanywa ry'ibiciro by'ibifungurwa. Abapolisi barakoresheje imiringoti y'amazi hamwe n'ivyuka bibabaza mu maso mu gushwiragiza abariko bakora iyo myerekano. Umukuru w'igipolisi Jafet Kome avuga ko iyo myerekano iteye kubiri n'amategeko. Yamara Odinga wewe avuga ko abanyakenya bafise uburenganzira bwo gutunganya imyerekano. Iyo myerekano yarabaye mu ndwi iheze kandi Raila Odinga yarasavye abanyagihugu bamushigikiye kwama bihereje amabarabara kabiri mu ndwi ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hijya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Muriko mubandanye kumviriza radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire muri Tanzania mu ntumbero yo kugabanya imishamirano ituma umutekano muke hagati y'impunzi n'ababanyi abageze mu zabukuru mu ikambi ya Nyarugusu batanguye kuronswa inkwi. Izo mfashanyo ziriko zitangwa n'ishyirahamwe SEMDO rigenewe icyo gisata. James Joven yaduteguriye inkuru.
Hafi impunzi 2870 bitigira bitangwa n'igipolisi mu nkambi ya Nyarugusu zirasohoka kujya gushaka ubuzima inyuma y'inkambi buri munsi, kucyo bigatuma ubushamirane hagati yazo n'abaturanyi idahera bagwanira inkwi n'ibiribwa mu masambu. Ku bw'izo mpamvu ishyirahamwe SEMDO rikorera mu gisata cyo gukingira ibidukikije ritanguye kuronsa inkwi abageze mu zabukuru mu nkambi ya Nyarugusu no kubigisha uburyo bwo kubaka amashyiga akoresha inkwi zike mu ntumbero yo kugabanya abasohoka kujya gusenya inkwi. Ijwi rya Amerika ryasanze aho abageze mu zabukuru bariko bararonswa izo mfashanyo. Abatanze ikiganiro bashimira ishyirahamwe SEMDO kuri izo mfashanyo ritanguye kuronsa batama n'abatamakazi kubera inkwi ari kimwe mu bibazo bihambariye cyane impunzi.
Muri iyo myaka yose irenganye ntasubiye kuronka, nafashwe n'inkuyu nsanze ashenye akampaga kwinjana. Hageze nk'ubu muce naho natororo twatsi nyene tukabarishwa nshira ku muzi iko kuko baduha nubushaza bubangutse guteka twatwatsinde tuzenye tungana gucya nkabona burashushe nkarya.
Uyu munsi mbonye gitangaza ko none mbonye uko ngaho no muzi nenda bashimiye mugo nuko bampaye agatwe agati kamwe tatoma rukweze naye handi naho nahimye hanyimisigaye navyo nuko za kumara turondera ngimbabura nuko no cana kirekirisa
naho ndumwe mugabo cana nyene nta misi rujyanze rucana ya ntiruma rukweze bo twongera huko inda ntijye ubusa ego inda ntije busa nuko turajya.
Mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe SEMDO hafi y'abatama n'abatamakazi barenga 10,000 bazoza bararonswa inkwi buri kwezi mu nkambi ya Nyarugusu. Mu gushakisha umuti urama ku bibazo by'umutekano muke babarizwa mu mpunzi n'abaturanyi bazo cyane cyane iyo bahuriye inyuma y'inkambi. Ijwi rya Amerika ryongeye rivugana na bamwe mu bana n'abuzukuru baje gufasha abasokuru na banyokuru babo kwikorera izo nkwi baronkejwe n'iryo shyirahamwe kubera aribo bagenewe igikorwa cyo gusenya. Aha batubariye sanganya bahura nazo iyo bagiye inyuma y'inkambi gusenya.
Nk'ubu twebwe kubera dufise atumuvise ari umutamakazi kugira ngo turonke inkwi twagenda mu ipoli, iyo ngiye hari igihe rero n'abaha iyo ndabasanzeyo ace sanga bari kumfata nabi n'inkoni nyinshi nyinshi bakansubiza inyuma nababaye nabaye nabi. Byo babyiza badufashije bakaduha nk'amagesi canke izindi mbabura dushobora gukoresha kugira ngo turabe ukuntu twakwirinda izo mpanuka zibera mu ipoli.
Twatorora naho nyene twazitora ku ngorane kuko ari kugenda ugasanga urafashwe ugakubitwa canke ukagirirwa nabi.
Umusarukwizi w'ishyirahamwe SEMDO Bwana Makari Gamba mu kiganiro yaye ijwi rya Amerika yavuze yuko iryo shyirahamwe ritanguye uwo mugambi wo gutanga inkwi ku bageze mu zabukuru mu ntumbero yo kubafasha nk'uko genewe kandi bazobandanya batanga izo nkwi urukwezi mu kiringo cy'imyaka 2 nyuma yaho bazogenda bongere bitegira ibyo baronswa inkwi
kuni ambazo wangeweza kutumia ndani ya wiki moja kwa sasa hivi zina
nuko dukeneye kubona yuko abageze mu zabukuru batagira ikibazo cy'inkwi kandi murabona yuko hata n'inguvu bagira zo kujya gusenga. Dukeneye kubona yuko babayeho neza, murazi yuko kujya inyuma y'inkambi ari ikibazo gikomeye muri iyi minsi.
Natumia sana kuni na wanaingia msituni kukata magogo makubwa kwa ajili ya kupikia
inkwi. Ikibazo gikomeye kandi gihambariye impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu gihugu cya Tanzania ni mu gihe abaturanye n'inkambi badakeneye kubona uwujya gusenya mu matongo yabo. Uwo bafashe baramukubita cyane bigatera umutekano muke, rimwe na rimwe hari n'abasangwa bapfiriye mu mashyamba, hari n'ababurirwa irengero kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Rakoze Jim Joven kuri iyo nkuru. Tugarutse ku nkuru yerekeye icegera cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris. Yaratanguye urugendo rwiwe rw'iminsi 9 ku mugabane wa Afrika, yashitse mu gihugu cha Ghana ku munsi wa Mungu. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye ku ntumbero yarwo.
Icyagira cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris yatanguye urugendo rwiwe rw'iminsi 9 ku mugabane wa Afrika. Yashitse mu gihugu cya Ghana ku munsi w'Imana. Mu majambo yiwe yagize ati:
What an honor it is to be here in Ghana and on the continent of Africa. Today begins a week-long journey.
Niteka rikomeye kuri jewe kuba ntanguriye urugendo rwanje rw'indwi muri Afrika ngaha muri Ghana ruzonshikana mu bihugu bya Tanzania na Zambia. Yabonanye kuwa mbere na Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo. Yamenyesheje ko mu byo baganiriye birimwo gutsimbataza demokrasi, ubutunzi n'umutekano. Ni mu gihe yashimiye Ghana ku ruhara yagize mu kugerageza gutorera inyishu ibibazo by'umutekano mu karere ka Sahel. Abagwanyi ba Leta ya Kiislamu n'umugwi Al-Qaeda babandanya gukora ibitero vyahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu vyabo muri ako karere. Kamala Harris yamenyesheje mu rugendo rwiwe ko igihugu ciwe kizohagana imiliyoni 100 y'amadolari hamwe n'ibindi bihugu 4 byo muri Afrika yo mu burengero azobagenewe kubifasha guhangana n'ibibazo by'umutekano. Harris yavuze ati:
On behalf of the president and our entire nation,
Perezida Biden nanje twaragaragaje ku buryo butomoye ko Amerika iri ikomeza gukorana hagati yayo n'ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Turashimira kugene uriko uvyifatamwo mu kwishura kubijanye no kugene demokrasi iriko itera isubira inyuma mu karere ko muri Afrika yo mu burengero, kugira dufashe mu gikorwa cyo guhangana n'ibibazo bitegwa n'umutekano muke n'uruhagarara bitegwa n'imigwi y'intagondwa. Ndi niteka ryo gutangaza ko igihugu canje gitanze imiliyoni 100 y'amadolari agenewe gufasha ibihugu vya Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire na Togo. Yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa mbere ari kumwe na Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo. Ayo mafaranga yiyongeye ku miliyoni 139 y'amadolari y'imfashanyo Amerika ifise imigambi yo guha Ghana mu mwaka w'2024 nk'uko bitangazwa n'ibiro bya Vice Perezida Kamala Harris. Perezida Akufo-Addo yarerekanye ko atewe impungenge no kuba umurwi w'abacangero b'Abarusiya Wagner uri gukorera mu karere ko muri Afrika mu burengero. Ivyo bishobora gutuma umugabane wacu wa Afrika uba urubuga rwo guhangana hagati y'ibihugu vy'ibihangange vyo kw'isi. Ibihugu bitari bike vyo muri Afrika yo mu burengero no mu karere ka Sahel bimaze igihe kitari gito bihanganye n'ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu vyasinzikaje bikomeye abanyagihugu, vyongera bituma abanyagihugu bashavurira bikomeye abategetsi b'ibihugu vyabo mu vyatumye haba kudeta mu bihugu vya Mali na Burkina Faso. Abitegereza ibintu babona ku rugendo rwa Kamala Harris ku mugabane wa Afrika ari kimenyetso ko Amerika iri kugerageza kwiyegereza umugabane wa Afrika mu gihe ibihugu by'ibihangange ku isi nk'Ubushinwa n'Uburusiya bibandanya gukomeza ingufu n'igihagararo cavyo kuri uwo mugabane. Kamala Harris avuga ati: Ku bwa Perezida Joe Biden na Amerika tuje tubazaniye indamutso kandi twizeye ko uru ari urugendo rukomeye rw'imigenderanire yo mu kiringo kirekire hagati y'abanyagihugu ba Amerika n'abo ku mugabane wa Afrika. Uretse Ghana, Kamala Harris azobandaniriza urugendo rwiwe mu bihugu vya Tanzania na Zambia. Azoba ari mu gihugu ca Tanzania avuye muri Ghana kuva ku itariki 29 gushika ku itariki 31 zo ku kwezi kwa gatatu. Azogendera ubwanyuma Zambia kuva ku itariki 31 yo ku kwezi kwa gatatu gushika ku itariki 1 y'ukwezi buca gutangura kwa kane. Urugendo rwa Kamala Harris ku mugabane wa Afrika rugenewe kubakira ku nama yahuje abategetsi ba Leta ya Amerika n'ab'ibihugu vyo muri Afrika yabereye i Washington mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze, aho Perezida Joe Biden yatangaje ko Amerika yiyemeje gukorana na Afrika mu bijanye na kazoza kayo. Kazoza karangwa no kwiyongera kw'abanyagihugu ku mugabane wa Afrika, benshi muri bo bakiri bato n'amatungo ntangira ari munsi y'ubutaka bwa Afrika, byatumye ibindi bihugu bikomakomeye vyo ku isi bihiganirwa kongereza ingufu n'igihagararo cavyo kuri uwo mugabane. Mu gihe urugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Antony Blinken aherutse kugira muri Ethiopia na Niger rwashimikiye ku bibazo vy'umutekano muri ivyo bihugu vyompi, urugendo rw'icegera ca Perezida wa Amerika Kamala Harris rumujanye mu bihugu bihanganye n'ibibazo bikomeye vy'ubutunzi. Ubutunzi bwa Ghana bwigeze kuba bwifashe neza muri iki gihe buriko buca mu bihe bitoroshe mu bitari bwibonekeze mu kiringo c'imyaka itari mike. Ghana irikigerageza kuganira n'abifitiye amadeni ku kugene kuyariha vyotegekanywa gushasha. Ifaranga ry'igihugu ryarataye agaciro bikomeye cyane. Umushikanganji ajejwe ikigega wa Ghana Ken Ofori Atta aheruka vuba mu rugendo mu Bushinwa, aho yarayoboye abajejwe ibiganiro n'abategetsi b'Ubushinwa ku kibazo c'amadeni Ghana ifitiye ico gihugu. Ofori Atta yamenyesheje ko ibiganiro yagiranye n'abategetsi b'Ubushinwa vyabaye ingirakamaro, akaba yerekanye icizere kw'igihugu ciwe kizohumurizwa vuba cane nabo gifitiye amadeni. Ghana irakeneye uko guhumurizwa kugira ishobore kuronka imfashanyo y'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI. Ivyo ku rugendo rwa Kamala Harris ruzogira ico rufasha kuri ico kibazo ntibitomoye. Godfred Alufa Bobkin yigisha ibijanye n'amafaranga kuri kaminuza ya Ghana University of Ghana ntiyibaza ku rugendo rwiwe hari ico ruzofasha buno nyene vyerekeye korohereza ibibazo vyo gutunza Ghana ihanganye navyo ivyo ntahavuga ku rugendo rwa Kamala Harris rukomeye cyane kuri Ghana kubera rukomeza kurushiriza mu gushikana ku rundi rugero imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Amerika itorokanizo rya makuru ryo mu Bwongereza Reuters ryasubiyemo abategetsi bakomeye ba Amerika bavuga ko Kamala Harris azoganira ku buryo bwiza amakungu yotorera inyishi bibazo vy'amadeni ibihugu vya Ghana na Zambia bihanganye navyo mu rugendo rwiwe muri vya bihugu vyombi
urakoze Fideni ngabo kuri yo nkuru bamwe mu barundi baba mu bihugu vyo mu mahanga n'ukuvuga ba diaspora baherutse gushinga umugambi wo gufasha abarundi mu burimyi kugira bazohore bimbura byinshi kandi mu gihe gito batarinze kuvunika cyane abo barundi bafise umugambi wo kugura no kurungika mu Burundi ama mashini mato mato yo kurima azokorohereza abarimyi mu gikorwa cabo babiri muri bo ni Oscar Nibigira aba muri leta ya Kentucky muri leta zunze ubumwe za Amerika na Deo bari bwegure aba mu gihugu cha Tanzania bavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije Deo bwegure hatangura avuga aho ico cyumviro cavuye
iki cyumviro natangiye murabona uburundi bwacu nyine bumeze kuva imyaka narindi turimisha isuka hanyuma murabona topografi y'igihugu cyacu nyine imeze ariko uravye n'ukuri imisozi yacu irahanamye cyane kiretse hamwe hamwe mu buyaya nko muri mukiya cya Rusizi cyane hariya useuko muri za makamba n'ahandi hanyuma rero twitegereza kwegwe nka diaspora turavuga tuti imyaka yose twaricaye erega ugatuti bama batwakira mu gihugu natwe tugegena toco dutwaye bega twofashike eho rero indongozi za diaspora zavuga ziti mbo zabona ubunyegeri bwinshi ntibwimba reka dufashe abantu bakeyi bagire komisiyo bagende batwigire imigambi twoshobora kujana mu gihugu yoshobora gufasha iterambere ry'igihugu hanyuma kuri kumwe muri komisiyo je basinze ko ndayirongora ariko kurongora ntacyo bivuze igikuru nuko twicarana hamwe twese tugahanahana ibyibubiro hanyuma turavugana muri komisiyo tuti ibyo dutegura byose ntitwibagire ca civugo mukuru w'igihugu yashikiriza atuma urundi wese aronge ico afungura kandi agire n'amafaranga mu mufuko ama turiyumvira tuti mbega none hajya mu Burundi ni gihe kibereye murabona isuka twayanye ko ntiturigera tuyivako bamwe bati tuzana amatracteur baragira amapura n'amakontre amatraktere baravuga bati traktere ni nziza urashaka kuyirimisha hajya mu kiyaya mugabo abarimyi benshi bari mu misozi niho rero turi kumwe n'umutama Oscar nawe yari turi kumwe muri komisiyo yavuga ati jewe narabonye ikintu ahantu narabonye hariya muri Kamerune barakoresha amamashine yitwa amamotokiritere bati none iki cyumviro mukibona gute jewe rero asa n'uwo mpumuye amaso kubera yuko nitanzwe ifite information zitari nkeyi kukuntu motokiritere zikora ndazi nko mu gihugu cya Japan ko muri Japan baproduza umuceri mwinshi cyane ku misozi kuko murazi ko Japan ari ire kandi ni ire ikozwe ikozwe n'amashe n'amabuye menshi cyane ariko muri Japan ni igihugu kimwe cyashoboye kuva kera cyane harahize nk'imyaka yo bashika nk'igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri batanguye kugira ibyo bita ama etan ku misozi yo gushobora kuvomera
mushyanteye mwavuze gukoresha za tracteur ka notre tumashine duto duto ubudasa hagati izo nubuhe
hari ubudasa bunini cyane ubudasa nuko tracteur urabona kwingana nini ya dabori radimvye si umurundi wese ashobora kugura tracteur hanyuma tracteur ntushobora kuyirimisha hose tracteur irarima ahantu mu kiyaya kandi karima amahekitari menshi cyane ku munsi ariko tracteur urabye igihugu cyacu ko kimeze ntushobora kuyijyana nk'ahajya imboza murabona benshi i Bujumbura murahazi hari ujya musozi witwa Mboza cyangwa urabye ujya misozi y'i Bujumbura yose cyangwa ukagenda nko muri side y'igihugu ntushobora kujyana tracteur kuri inanzegwe ariko urazi ko kuri inanzegwe hari abantu bahaba kandi barima barimo ibigori barimo ibiharage
yego me ibyo bibazo byose turabigaruka ko mushiga na Hedeo ariko nagomba n'umushiga na Oscar niragira nawe atubwire ukuntu yasumye ubwo bumenyi mu gihugu cya Cameroon
jewe nagiye ndaraba mbona batutembereza mu mavirage mu bigwati ahantu hari hafse horiyeti meze nk'i Burundi nkabona ingene abantu biyogaliza mu tugwi mu tugroup hama baba bakagura mu mashini hama bakagenda bakarimira umuntu muri mizafse parcel ntoya afse nk'indi sector bakarima ngo bakariha amafaranga makeya kujya barundi biyogaza bakarimisha abandi ariko bobo ntibarimisha abandi barimisha imashini kandi nkabona by'ukuri barima neza mu buryo bugarutse kandi umwimbu ukaba mwinshi cyane rwose ndavuga ati kubera ikibi bitoba muri so icyo gihe hari muri 2010 yako ncadibagira ejo bundi rero mbu nciye mu Burundi ya nta mezi ane yarahera franchement nagiye ntembera mu Burundi mbona nari ndabizi ko ari uko bugiye bwahinduka cyane ariko nabonye abakenyezi abasaza abakecuru bavuye ku bafite isuka ku rutugu bavuye kurima harimo saa cyenda bavuye mu gatondo mbivuga ati eske nta kuntu icyumiro cyarankubise ku mutima nongera ribuka ibyo nabonye aho muri icyo gihe twako cyagiye ubushakashatsi muri Kameruni hama nsaba ati kuki Burundi ko ziko Burundi 90% batunzwe n'uburimyi kuki abantu batozana zibashyira ntoya kugira zorohereze cyane
icyumviro cyiza
nicyo cyumviro cyaje nuko cyane
icyumviro cyiza imbere yuko ndabarekura kugira tuje ku banywanyi bacu bafite ibibazo nashaka mu kanya gato yo nyene Oscar Niragira mutubwire abagize iyo commission benshi abari muri yo n'abarundi aba muri diaspora nkuko twabivuze bari mu bihugu bibi
bari mu bihugu byose ngira doyo yo basaba kujya icyo kibazo ko bari muri Amerika bari Buraya bari Canada bari Australia bari muri Afrika bari everywhere
ni vyiza cyane rwose reka rero duhe ijambo umwe mu banywanyi ari kufise ikibazo tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradiyo nkijwe rya Amerika turi kumwe na Andre irakoze muraho
egome ndabumva mwiwa mahoro
mwiriwe neza muri hehe
ndi Maputo Mozambique
Maputo ikibazo icyumviro tugaku ijambo
egome murakoze bo hanini ati ni ikibazo nagomba gushimira abatumire biyumvira umugambi wo kurima mu gihugu cy'u Burundi kuko maje mfata uburimyi bw'ubutunzi bwa mbere iwacu muri Afurika kuko iyo umuntu arimye arimbura hanyuma akabaho naho atafite akandi kazi ariko ni nk'icyumviro nagomba guterera sindabarambira iwacu abo bantu bafite ijwi rishika kure bari bakwiye kudufasha bakadufasha cyane bagashikana iki cyumviro ku bakijejwe ndumva ko bazana imashine zirima zishobora kurima ariho hose ni ku misozi ahubwo barondera ukuntu hohindurwa politiki yo kubaka mu biyaya ahubwo abantu bubake ku misozi kuko akubaka umuntu arashobora kubaka ahariho hose mu gihe afise uburyo mugabo kurima ahariho hose arigiye musanga bidashoboka ku bantu b'iwacu hariho abantu bari kubaka cyane rwose aho kurima hakugenda kubaka ahantu hatarimwa kugira ngo rero tushobore kwimbura niyo ndoto y'abatumire ishike aho bifuza aho umurundi wese yashobora kuronka ibyo afungura bagabanye kubaka aharimwa kuko hari imisozi myinshi mu Burundi abarundi atabushoboza kuba kwirima ugabo kubaka bikaba byoshoboka nkanje ndashoboye gushikana icyo cyumviro cyanjye imbere numva byoshimisha cyane icyumviro ni uko hamwe n'ubwo buhinga bazanye bwo kurima ni byiza cyane numva ari ikintu cyo gushyigikira ariko hahindurwe uburyo abantu bariko bubakamo ibirwati biriko byubakwa cyane aho abarundi bahora barima kandi abo barundi atanga ubushobozi bafite bwo kurima ku misozi murakoze
murakoze Andre irakoze icyumviro mushikirije ni icyumviro reka tugihaba tumire bacu ariko ndazi ko n'abari kwarumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika bose bagiteza amatwi iduga ku ijambo mushya ntahe Oscar niragira ku kibazo washikirije avuga ko ahubwo nyabuna na politike yohinduka bakareka kurima kubiya muyaya bakarima komisozi kuko kurima komisozi nzi bakubaka komisozi akubaka muyaya abanyagihugu basanzwe bari
ehko jewe umuntu yumva makuru imigambi mu Burundi bari ko ari umvira isaniyo kubaka muri hotel no kubaka kugira ko batatwara isindimwa nyinshi hama isindimwa gusa bumenye uko isindimwa amatraktira ashobora kuba ko yamashini aremereye none ni byiza ni ari mahanini ariko tuvugane ukuru ibiyaya nibike cyane gusa mu Burundi kandi ibyo ndiza uko ibyaje kuvuga n'ubyo gushikirwa n'ukuri ako kandi jewe ibujumbura harahinze nabonye harahinze imyaka 23 muri Burundi ariko ibujumbura harahinze mbona benshi batangwa kuwa kariya ruguru za buhonga bwa misozi so ni byiza byose kubidobana ya gucyo icyo dushaka kumenyesha gusa nuko izo mashini kiza cyazo izo ntoya nuko no kumisozi zirarima hari icyo bita amaterase bumbare singira babwira hajya umusozi babucoga ku buryo haba utuntu amaterase ugasanga harateze na erosion nkukura ntigire so izo bashize rajya zigashobora kurima so n'uburyo no mu Buyapani deo yababwiye uko n'imisozi myinshi bararima so icyo cyumvira vuze ni cyiza ndagishikiye ndizera uko ndabikari yubira kubaka mu baje ama hotel kandi no kugabanya kubaka mu isi ndimwa ibyo ndumva
namwe deo bari bwegure kuri ico cyumvira cha Audrey irakoze mu kanya
gato murakoze cyane abagize ikibazo cyumvikana cyane kuko nkuko turiko turazana izi mashine nibyo turazizana mugabe izi mashine umuntu avugishije ukuri productivity yazo hariya ku misozi ugereranije no mu kiyaya niho himbuka cyane gusumbya hariya ku misozi hari ibituma igituma nuko mu kiyaya hari isi bita ndozwe mu gifaransa bavuga terre arrivionnaire ni kuvuga yuko igati yose y'inkukuri kugwa hariya ku misozi iza mu kiyaya bishobotse rero kijya kiyaya tukakireka tukagenda kuba kajya ku misozi nk'uko uyo muntu yatanze icyumviro byo babyiza cyane ariko ntibisigura yuko ntajya ku misozi tutazoharima murabizi yuko mu Burundi ararima inzu mugabo akagira no munsi y'urugo harimo igitoka harimo iki ashobaye kuharimisha imashini naho nyine hazoguma hunguka adoguma himbuka kandi adokwimbura byinshi cyane jewe nashaka ndababere yuko bugiye igihugu cy'u Burundi nubwo ari gitoyi dukoresheje isi yacu tukayikoresha neza mu Burundi twoba ikigega kigaburira n'ibindi bihugu kigaburira na Kongo kigaburira n'ahandi nibyo tugaruka ku icyacu y'umviro cy'umukuru w'igihugu ati umuntu afungure aronke n'amafaranga ayo mafaranga rero turigize uburimyi neza abantu bazofungura neza kandi bazoshobora kugurisha umusozi karaba ugurishe hanze na nyakubahwa mbere aho uratanga akarorero ibintu yimbura arabishobora hanze kandi amafaranga akaboneka rero twifuza yuko n'umurundi uwo ari we wese ahari hose ashobora akarima kurima akimbura kandi n'amafaranga akaboneka murakoze cyane icyo cyumvira
murakoze
rakoze mugenzi wacu Frederic Mundikije kuri ico kiganiro teramishije n'abarundi baba mu mahanga ariko aragerageza gufasha igihugu cyabo cy'amavukiro tuko turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha reka tubabwire ingingo nkuru nkuru zamwe mu makuru twabashikirije hari muri Ghana icegera cha president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris uno musi wa kabiri yatangaje gihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika ahari mu rugendo muri Ghana mu gihe mu gihugu cha Kenya imyerekano yo kuyamiriza leta irabandanya ku mugwa mukuru Nairobi kundwi igira kabiri twabye kandi ko ishirahamwe riharanira gateka ka muntu ku isi Amnesty International ryatangaje ko ibihugu byo mu burengero bw'isi byirengagiza ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mu buseruko bwo hagati y'isi aho naho ni turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye mwari muri kumwe nawe he nitanga ishaka ndashimiye Nadia tayamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabibutsa kuja ku rubuga rwacu rwa internet adresse ni wezi3@radioyacu.va.com kuyandi makuru n'ibiganiro mwari muri kumwe na Oriane nitanga ishaka ndabashimiye.